Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke bwa ke bivana naho muhere nshuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga muteramanye na Marisha ninazwe kuri mikono yasanzwe ikaze. Bourse 10 z'ivyigwa zifise agaciro k'amadolari y'abanyamerika 1000 ku munyeshuri umwe kandi ku mwaka umwe nizo zaha abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bo mu mashuri ya kaminuza 10 mu kiringo c'imyaka 3 n'ishuri kaminuza Ebenezer ryo mu Minembwe rifatanije no mu gwa leta ya Congo ujejwe ibazo by'impunzi CNR. Pacifique Munezero yaduteguriye inkuru ndende.
Omugwi rero wifadikanije na kaminuza ya Minembwe veme mufunyafunyo ukaba watanguje ico gikorwa kuva kuri no wa mbere igenekerezo rya 12 munyonyo kaba kigizwe n'imirizo hamwe no kwakira ibisabwa kuri aba bagiye kuronswa iyo mfashanyo y'ishure rya kaminuza. Kubw'amasezerano bagiranye n'umugwi CNR niyo kaminuza kuwa 8 munyonyo avuga ko ico gikorwa kizoronsa uburyo bungana n'amadolari 1000 y'abanyamerika buri wese azogirirwa ibakwe agatorwa ayo nayo akazoba arayo kuzokoresha kuvyankenerwa vyose mu kiringo c'umwaka wose nk'uburaro ibifungurwa hamwe no kwivuza. Batatu arabo muri zone Uvira, abandi ndwi arabo muri Fizi bakaba bazokurikirana ivyigwa mu kiringo c'imyaka 3 mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inyigisho bugabutumwa icuburimyi iciterambere n'ibidukikije igisata c'ubuvuzi hamwe n'igisata cigisha ibijanye n'uburezi ku mashuri. Urutonde nabanduka kuri abantu 10 rukaba ruzoshigwa habona kuva kuri uno wa gatatu wa gatanu igenekerezo rya 16 munyonyo uno mwaka turimwo.
Imijyango 157 yatesheje ibyabo n'imishwani 4 yo mu bijombi gahungira imboko yararonkeje ibifashanyo y'ibifungurwa n'ishirahamwe rijeje ibifungurwa ku isi pa muri bishije ku ishirahamwe Rukirisu Caritas ryegamiye Kiliziya Katolika. Umuryango w'abantu 10 waronse imifuka 4 y'ubufu bw'ibigori upima ibiro 51, imifuka 2 y'ubwishaza, amaritiro 18 y'amavuta y'amakoto hamwe n'umunyu. Ni inkuru ya Graciana Ronga mwumva mu Kirundi mu ijwi rya Odette Nibizi.
Imfashanyo yaje ku mijyango 157 y'abatesheje izabo aho umuryango ugizwe n'abantu 10 waronswe imifuko 4 y'ibiro 50 y'ifu y'ibigori, imifuko 2 y'ubwishaza, ilitiro 14 z'amavuta y'amaoki n'umunyu. Abo batesheje izabo barashima cyane iyo mfashanyo kuko izobira bafasha aho bari mu gihe cyo kurima. Twamenyesha ko hari inshuro ya kabiri ishyirahamwe Karitasi rifashisha ibifungurwa abatesheje izabo muri iyo zone.
Abantu 17 ni bamaze kwakigwa ku rivuriro rito rya leta gikatanga kubera ubugwayi bw'iciza cyakorera mu kiringo c'indwimwe gusa. Muri abo bafashwe harimo impunzi 6 z'abarundi zikorera muri ako gace ariko nta numwe aritaba Imana. Mihari Korodonce yaduteguriye inkuru mwumva mu Kirundi mu ijwi rya Odette Nibizi.
Umuganga mukuru w'ivuriro rito rya Katanga Ernest Matabaro yatubwiye ko muri izo nshuro 17 harimo 6 barenze imyaka 20 y'amavuka, abana 6 bari hagati y'imyaka 5 n'imyaka 18 n'abandi 5 bari hagati y'ubusa n'imyaka 7 bayigwaye. Muri bo harimo 6 b'impunzi z'abarundi babigatanga ariko nta uritaba Imana nk'uko umuganga abandanya bivuga. Inyuma yo kubashyira mu gitabo cy'abagwaye, abo bagwayi bakiye bajwana mu kigo bavuriramo abagwayi bakorera ibaraka kugira bavugwe. Abaremesha kiyago basabwe guhumiriza abanyagihugu kubahiriza amabwirizwa y'isuku mu kunywa amazi meza, gukaraba isabune imbere n'inyuma yo gufungura. Barasaba abanyagihugu kwihutira kwivurire mu gihe babonye ibimenyetso bya korera. Tubibutse ko icyo kiza kimaze guhitana abarenga 200 mu mwaka w'2021 ushyira 2023 ibaraka muri Gatanga.
Mu kurangiza ibiro mpuzamashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki muri sekitere ya Mutambara muri teritwari ya Fizi byahamagariye abanyagihugu bose muri ako karere guhagarika imirimo kuva kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya 13 kugeza ku munsi wa gatatu igenekezo rya 14 munyonyo mu ntumbero yo kugondoza abategetsi bafata ingingo yo kuvanaho utugozi bariyeri twibonekeza ku ibarabara Karinga Noro Baraka. Nino nkuru iyo nkuru ndangirije ko amakuru yacu uno munsi mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye yakoze Serge Bisimwa arongwe na Jacques Kahura yabateguriye na umuni ntazwe Marisha yabashikirije mbipfurije amahoro y'amahonda naho butaha.